Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira ku FM 104.3 mu shano ko dukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru we 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe kunzi radio Ijwi Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro muri sanga cy'ubusi turagaruka ku kiganiro cyashijwe mu rwi igihugu ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi severa kivuga ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu gihe cy'1992 ari ihonyabwoko ryakorewe Abarundi ubwoko bw'abahutu. Iyo raporo yavuye yemezwa n'inama nshingamateka. Kuva icyo kiganiro rero gishikirijwe Abarundi bo mu mashyirahamwe no mu migambwe itandukanye barakivuze ko ibitari bike kandi n'ubu barabandanya. Mu kiganiro cy'umunsi rero twatumiye abagabo b'inararibonye bakurikiranye hafi politiki y'u Burundi kugira ngo basangire ibyiyumviro n'abakunzi biradio Ijwi rya Amerika. Turabasaba ubwa mbere na mbere bagire icyo bavuze kuri iyo raporo, bongere batubwire ibintu umwe wese muri bo abona ko ari inzira ikwiye gufatwa kugira ngo kugira Abarundi bashobore kurikuranira bafate inzira iteza imbere igihugu mu kanya. Tuzoba turi kumwe na bashingantahe batari bake, tuzoba turi kumwe na Ambasaderi Gamariyeri Ndaruzaniye mu kanya araboneka, ndiko ndabona producteur ari kwa murondera. Tuzoba turi kumwe kandi na Ambasaderi Edouard Bizimana nawe nyene mu kanya araboneka, ndabona producteur akiri kwa murondera. Hanyuma mu kanya rero tura Jacques Bozi w'ikiganiro aho bashingantahe bose, tuzoba turi kumwe na Ambasaderi Fred Ngoga Gatetse ashobora kuba ari ngaha ni bishobotse na Ambasaderi Isidore Mbayihaga hari kare yo mukanya. Twari ko twifuje ko umuca ntaye Deo Hakizimana yaba ari ngaha, ko turabona kumengo asa n'uri ko aratelefona, reka turabe ko kwinjira mu kiganiro mukanya. Ndasaba turi ko turafatanya nyarutse turonderere abashyitsi bacu, ndabona ariko arabikora. Hanyuma ndabona na Mushana Hideo Hakizimana yari kwa telefona, nibaza ko nawe nyine mukanya atashoboka atashobora kuboneka. Iyo raporo rero nkuko muyizi ni raporo yashikirijwe inama nshingamateka haraheze indwi zitari nke. Hanyuma inama nshingamateka irahava yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu 1992 ari ihonyabwoko ryakorewe Abarundi mu bwoko bw'abahutu. Aho rero isokeye hariho benshi bavuga ko bishobora kutuma Abarundi bacanamwo, mu gihe abandi nabo bavuga ko ahubwo bizotuma bareka babona amakosa yakozwe muri kahize bagafata inzira yo gushyira hamwe ka gusenyera ku mugozi umwe nk'abavukana bagashyira ku ruhande ibintu byose bishobora kuza bibateranya bibatuma abantu ubwicanyi bagerwa abantu mu myaka itandukanye mu 1992 eka mu gihumbi kimwe na mirongo irindwi na gatatu eka no mu yindi myaka mu Burundi hararanzwe cyane rwose n'ubwicanyi ariko abashinganahe turi kumwe baratubwira inzira yufatwa kugira ngo ibyabaye byose n'ubitahise bibe umuzira mu Burundi ntagire umuntu azosubira kwica uwundi muhora ubwoko cyangwa muhora umutumba bako eka muhora umugambwe arimo ibyo ni bibazo n'abategetsi bashyigikiye mu Burundi kuri icyo cyegeranyo nyine n'umukuru w'igihugu akaba yaravuze ko bakoze ubwo bwicanyi ari abantu bageze mu zabukuru muri iki gihe akaba reka kubakurikira mu butungane atari cyo kintu kizoshirwa imbere cyane rwose izo rero nibyo duhaba tuganira n'abatumire bacu uyu munsi ndabona sinzi kiriko kiragorana mu byuma hano ndabona producteur kwagerageza mu kanya nibaza ko tuzakubabona hanyuma ibyo nibyo tuba dushimikira ku munsi haba afite ibyiyumviro rero namwe mwe aho muri hose haba mu Burundi mu Rwanda reka n'ahandi aho muri kumwe nakurikirana ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika mwese muterere ikibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora gutuma gihugu gitera imbere y'abanyagihugu bumvikanye bakasenyera ku mugozi umwe bakareka gutesha umwanya n'ibibazo atacu bivuze byo gupfa ukuntu umuntu Imana yamuremye bashobora kuba bafite akanya ko kwitaho ibindi bikorwa by'iterambere ikaba gatera imbere bakagira uruhara mu guteza imbere igihugu cyabo reka nabo nyine bakiteza imbere ndabona rero ibintu biriko biraja mu buryo ndabona Dieudonne Cyubahiro ariko aragerageza mu kanya rero turashyira mu kanya turasubira turashobora gutangura ikiganiro cyacu sinzi ingorane afite mu byuma ariko nibaza ko mu kanya biza gushoboka hanyuma uko twabivuze abari hanze hose turazi ko bakurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika ari abantu bo mu bihugu byinshi cyane rwose muri Afurika i Buraya reka n'ahandi hose no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose bakurikirana ibiganiro bya radio ijwi ry'Amerika hanyuma bakaba rero twobasaba guterera kuri iki kibazo nyamukuru ikibazo gihambaye cyane rwose ikibazo cy'ukuntu abarundi buza bafata inzira iterambere bakava mu byane atacu zimaze nosaba rero Sedeko bimugoye Sidi urashaka kuba urakina nka promo Sede urashaka mukurindira ko ubabona kina ikintu kina pomurero ndabona mu byuma umu producteur umunsi nibaza ko sinzi ibiriko biragenda biriko biragenda ariko mukanya nibaza ko abona bashitswa tumiye deka dusubiye tubibutse ku ikibazo tuba tuvuga uyu munsi ari ikibazo cerekeye ubwicanyi bw'abaye mu Burundi nk'uko mubizi mu Burundi hari ubwicanyi mu bice bitandukanye mu myaka itandukanye ariko bwabaye ubwicanyi bukomeye cyane rwose bwabaye bwahitanye ubuzima bw'abarundi benshi hari mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo irindwi na kabiri hanyuma rero hakaba harabonetse harashinzwe umurwi umurwi severe ujejwe ukuri no kurekuriranira uyu murwi rero ukaba usaba ko warashikirije icegeranyo kivuga ko ubwo bwicanyi bwabayeho nyabwoko reka rero mu kurindira turabe ko umushinga ntahe cd ari mu byuma yogira umuntu ibyuma byamushobokeye
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255411 1994. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Nkuko twabibwiye telefone zatugoye cyane gusa ariko turiko turabona bamwe bamwe twa turi kumwe na ambasaderi wa Isidore Bayihaga muri aho Bayihaga.
Ego turamahoro kabisa na nisaba cyane.
Ndi murakumi ngaho i Bujumbura.
I Bujumbura n'amahoro haratekanye kabisa, ameze neza, turamahoro.
Yego me nkuko twabivuze mu kanya nkuko twari twabibwiye uyu munsi twari ko tuvuga cyane cyane ku cegeranyo cashikirijwe n'umurwi w'igihugu ujejwe ukuri no kumenya no kunywanisha abarundi severa nkuko mubize wa murwi barashikirije raporo. Raporo ivuga ko ubwicanyi bwabaye mu 1992 bwari ihonyabwoko mu nyuma bikaba byemezwa n'amashingamateka. Nashaka imbere y'uko tuja kuvyumvira byanyu kuvyerekeye icokorwa muri iki gihe kugira ngo abarundi baje hamwe eka ntihagire ntizabaye muri icyo gihe byosubira kuba. Nashaka mutubwire ubwa mbere na mbere ku giti cyanyu cy'umunyapolitiki akurikiranira hafi politiki y'u Burundi mwakiriye gute iyo raporo.
Murakoze cyane. Twebwe nk'uko mubivuze iyo raporo twarumvise ko mu gusaze wayishikirije inama nshingamateka na nkenguzamateka bari kumwe twarakurikiranye mu biganiro byose nyine bagiye bashikiriza ibyo batoye mu kiko bamaze iminsi bariko barakora. Turaheza turumviriza abenegihugu bariho muri icyo gihe ibyo bariko baravuga nk'ugutemura cyangwa nk'ugushinga intaha ibyo babonye mu by'ukuri nkaje nk'uko mubivuze yewe ndashobora kuba nemeza neza yuko mu Burundi habanye ubwicanyi bukomeye cyane rero Severi yavuze yuko yoba yariho nyabwoko kandi mu by'ukuri ubwira akurikirana neza ukabona ingene babitondeka n'ingene babitohoje biragaragara yuko icyo kintu cyaba cyarabaye gusa twebwe tutariho muri kiriya gihe twabyakiriye neza kuko twari dukeneye kumenya ukuri kw'ibyabaye muri iki gihugu kuko byinshi ntabwo twari tuzi twari tubayeho tuzi yuko tutazi yuko hariho amazu yubatse ku bantu ko hariho ibipimo byatewe ku bantu ibyo twumva kera rero twumva umenya ni bimwe by'abantu b'abanyepolitiki bafite amacakubiri bagomba guteranya arundi ariko igihe Severi itanguye kujya ku kivi igatangira kwerekana ibisigarira by'abantu bishwe hanyuma abantu bakiriho bakavuga bariho n'ingene bapfuye n'ingene indongozo z'icyo gihe zabigizemo uruhara twebwe rero nibaza yuko tudashobora kurwanya ukuri ukuri iyo kwaserutse kukavugwa haba hasigaye yuko abakwakiri bamenya ingene cyangwa icyo bakoza uko kuri kuba kwavuzwe ariko twebwe
nk'uko mubizi hariho nk'abantu bashobora kugira amakenga bakibaza ko icyo cegeranyo kivuga ibyabaye haraheze imyaka itari mike gishobora gutuma abarundi bacanamwo icyo cyimvire cy'uko abarundi bashobora gucanamwo mu kivuga kwiki
bo nibaza yuko abashobora kuba byumvira nibyo ariko mugabo twebwe turazi ingene uburongozi buba buhari burya abarundi kugira bacanemo ntibashobora gucanamo gutoye ubutegetsi butabigizemo uruhara kuko rero tuba turabona yuko turabye intumbero ya nyamishobahe mukuru w'igihugu dufite uno munsi uyu jenerali majore marise ndayishimiye urabona yuko icyo kintu asa n'uko yagihagurukiye yuko abarundi batokwigira basubiza amaso inyuma ngo barabe ibyo bapfa rero ni byiza kuko murabona ko hageze iminsi ariko arigisha ahaciye hose abwira yuko abarundi borwana mu nda ntibasubire kubwira ibyabaye kera ahubwo ibyashyitse bimenyewe ubunyene byadufasha kubaka uburundi bwiza butarimo izo ngorane zabaye rero uri kuraraba n'abantu mu maso ukabona abantu ingene bariko barashingirana mu bugeni urabona ko by'amacakubiri bisa n'uko birahera urabona yuko n'abanywa inzoga bazisangiye atangorane kandi ibyo biriko biravugwa urabona yuko amasengerano basoza babihurira mugabo ukabona yuko wanashaka uretse nyiramanyepolitiki bamwe bamwe baba bafise icyo cyifuzo cy'uko abantu bocanamo kugira ngo inyungu zabo zigere ko mu by'ukuri umuntu agerageje kuvugisha ukuri abarundi urabona yuko muri ino minsi icyo kintu ariko barakivamo kandi ukabona yuko indongozi dufise muri kino gihe zirateramye ziri maso ziriko ziravuga zigisha abantu yuko ibyaheze byaba byarahejwe ibikenewe no kumenya ukuri hanyuma abantu bakanywana abantu bakamenya yuko bakwiye kuraba imbere ntibaraba inyuma iyo mubwira uburongozi bumeze gutyo wonye nta muntu yoca avuga yuko ibyo byoca bituma abantu basubiranamwo gusa icyo twakoze gusa kandi cyagenze neza burya kubura uwawe hama ntumenye aho yahambwe kubura uwawe ntumenye uwakwiciye kubura uwawe ntumugandarire ntumuririre nibaza yuko birababaga gusumba ubu rero nibaza yuko nibyo icyegeranyo nk'icyo gishobora kuvugwa ubwo nyine abantu barikanga hari n'abababara cyane kuko baba babuze ababo muri abo batari bazi iyo bari urabye uburyo baba barahambwe n'ingene bishwe ukabona yuko hariho abantu berekana yuko baba bahambwe babona kandi murumva ari umuntu wawe umubabaro ntiworeka kuwugira mugabo uko umuririye ukamugandarira kandi ukabona abantu bose bariko baragufasha kuguhoza bagira gute birumvikana yuko uwo mubabaro mugabo ntiwocuvuga yuko umubabaro ucubyura yuko hoba kwihorahorana
nabuya
bwicanyi bwabaye nibaza yuko ubutegetsi butabigize n'uruhara abantu bashobora kwicara kuri mwene rya rugero
none ambasaderi mbaye hagara ikintu mubona cyokorwa kugira ngo iyo nzira ika uyu mutima ika ubwo butegetsi bubi muvuga bwatumye abarundi bacanamwe bakicana ku bwinshi gutyo kugira ngo ibyo bintu nibize isubire kuba mu Burundi umubona aho kurwa iki ubutegetsi bwo gukora iki abanyagihugu bonye ne gukora iki
bo icyo ko kwaje ni bazako kwivukira na ko ubu mugabo hari ikintu kikibuze kuko murabona yuko ukuri kuri ko kuraje habona kwibyaraye byanyegejwe igihe kirekire yewe ikintu coba ubwa mbere nuko abantu batokongera kugomba kubifata uko bitari ngo babiteshe agaciro ahubwo abo barabikoze bakiriho barashobora kuvuga bati twebwe turasabye umurundi ikigongo n'abarundi n'ababuze ibyo rero nibyo bigoye kuko ijambo mbabarira murabizi Frederic ku rurimi rw'umurundi n'ikintu kigoye cyane kuvuga ariko igihambaye nuko mu by'ukuri abantu bavuga bakemera amakosa bakoze bamaze kuyemera bagaheza bakayababarirwa hanyuma n'abana babo bakamenya ukuri kuko iyo umuntu akoze ikintu cyamenyekana akaguma avuga ati bambesheye bambesheye umwana we baguma ameze uko avuga ati barabesheye naka ntamubize ukuri rero muri icyo gihe si byiza niba rero uko abantu boheza bakavuga ati twarakoze ikosa twaritumwe na banaka ntibakiriho mugabo twe tukiriho tubabarire icyo kugwa na cyo rero kiri ikurikira ni ikintu ababwiye ko kirakogwa urabona yuko ubutegetsi uno munsi buhari ni ukuri buri ko buri itanu uko bushobora kose kugira ngo uko kuri kwamenyekane ntuguhabwe kubyara ikindi kibi abantu ahubwo bagukorere kubwira bubake sosiyete y'ubuntu imeze neza rero niba yuko rero ari icyo gihe nibaza ko coba icyo ntibyotangura kuba impari mu gihe ibisigaza by'abantu bigaragara byabonetse byatowe ahubwo igihambaye ni uko ababuze ababo leta yoheze ikabafasha kubafubana iteka nibinashobotse bakabaha umunsi wo kuri igihe cyo kugandara hanyuma bakagandukira rimwe mu bisigaye hanyuma abantu rero bagaheza bakababa hasi bakabana mu mahoro no mutekano nk'uko kiriko turayibona bitwigisha mu nama canke amajambo yose wumviza n'icyubahiro ashikiriza muri kino gihe urumva yo kwamagana abarundi kwibagira kahise kandi kugira ngo bubake kazoza keza
tukivuga nyine ku byerekeye mukuru w'igihugu yavuze ku nyuma yaho icyo kigiranyo gisohorewe nashaka mu kanya gatoyi twumvirize icyo ashikiriza abarundi abahumuriza
Turo baramukije bakunzi namwe
banyamurize abarundi kugira basubize umutima munda kumenya kahise kacu mu Burundi nta ubisa bisana no kurondera ukwihorana mu Barundi bahuye n'ibyago ahubwo no kuvurana ubu ibyo byaha byashikiye arakeneye gukira icyo gisebe uwabikoze nawe nyene arakeneye kumenya yuko abandi bari kubamufata nk'umuntu ntagira asubiye ndamenyeshe ko ata murundi yogira ubwoba nta bwoko bwise mu Burundi ni ukuvuga ko atawushobora kuva mu nkorero kandi ntagira ndababwire ko ibyaha byakozwe haheze imyaka irenga 50 n'ababikoze nta magara bagifise umuntu yikeke ko bohava boko ibisubiriza muri icyo cyaha nicyo gituma atawogira ubwoba
nkuko mubyumvise ambasaderi Isidore Mbayihaga ndabona no mukanya tuje kuronka ambasaderi Edouard Bizimana muri aho ambasaderi Edouard Bizimana
yego mwe n'amahoro n'amahoro ndabaramukije ndaramukije abo dusangiye ikiganiro byangoye ngira ngo telefone twagoranye
icyuma byagoranye yego ni byiza mukanya ndabasaba ambasaderi Edouard Bizimana mubwire icyo mutubwiye kuri raporo ariko nashaka ko twagejeje kumviriza yashikijwe mu kuri igihugu nagomba izidombaye hagatangura tubwire ukuntu yakiriye ijambo aho perezida Evariste Ndayishimiye yabwiye abarundi ko atabwo kubwishe ka tabantu bakoze ibyaha haraheze imyaka 50 nabo nyene badafite amagara ameze neza atawo bakurikirana nashaka mubwire icyo muvuze ku icyo jambo ryashikirijwe
murakoze cyane ngira mwumvise ko bijyanye n'ibyo nari nkagiye gushikiriza mu by'ubutegetsi buri ko murakora ni ukuri murumva ayo majambo yashikirizwa n'inshoboye mukuru w'igihugu n'amajambo ubwa mbere ahoza ababuze hanyuma akabahumuriza akongera kandi akongera agahindukira kubo barabikoze yuko nabone bomenya yuko igihugu bafata nk'abana b'igihugu nk'abarundi kandi yanavuga ati nta woshira imbere yuko abantu bokwihorana kuko n'ababikoze babona barisazi igihambaye ni uko uri kumenyekana abantu bose bagashyira umutima mu nda murumva yuko mu by'ukuri ni umubyeyi nyine urumva ko ababuze n'ababigizemo uruhara bose avuga ati muri abanje muri abana b'igihugu nta kuntu umwe yosimba umutima ati noneho ibyo nakoze birangarutse ko ubundi nawe akavuga ati nanjye nihorere ntaho twaba turiko turajya rero jyewe iryo jambo nk'uko mubivuze mu by'ukuri akirishikiriza byabaye byiza cyane ku mpande zose abantu bakabimenya kandi abivuga kenshi akavuga neza ati nta bwoko bwishe ubundi hishe ubutegetsi bubi muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu twebwe turaremye kabisa kuko turizigiye leta yacu nta kibazo kihari ahaciye hose n'abagize leta yiwe urabona ko bakuragira imihingo yose bagenda bavuga bati abantu tubane mu mahoro duhamba kahise kabi mugabo rero abantu ntibabyakira cyo kimwe ntihabura abavuga ngo sibyo umuvusaderi wavuze ibintu bitawerekeye mugabo ku cyerekeye kameme mwene icyo cyaha iyo higiye ahabona abantu bwa mbere byerekeye n'abarundi bene Burundi ndabona nibaza yuko iryo jambo muri mukore ijambo ryiza twamusaba mbere yuko yobandanya akagiramo ingendo nyinshi gushika mu makobe no ku mitumba agakwiragiza abantu bamufasha kurongora igihugu bagahumuriza imitima y'abantu abantu babone ko ari bicibwa kubera ababyeyi babo bishe abantu cyangwa umuntu ageze mu zabukuru akavuga ati jyewe nabigize n'uruhara ndagowe ni ukuri ijambo rivuzwe n'umukuru w'igihugu burya riba ari ijambo ryiza kandi rifite ububasha jyewe iryo ni ijambo ryiza rindi jyewe niko ndabyumva kandi niko ndabyemera ni ijambo ryiza akomeza kugenza gutya abarundi batekane hama igihugu cyubakwa
yego mende ngo na ambasaderi Fred Ngoga gateretse yabonetse imbere yuko tumuha ijambo Ngoga reka tugaruke kwa ambasaderi Edouard Bizimana nawe nyine agira icyo avuze ku ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu.
Yego murakoze cyane nibaza ko iryo jambo ari ryiza kuko icyo abarundi bakeneye ni kubana mu mahoro hanyuma ngira ngo ibyabaye byarabaye mugabo birakenewe ko abo barakoze ibyo bintu nabo babyemanga bakavuga ko kuko si ibintu byiza niyo twavuga ngo byabaye byarabaye ucumenga ntago wabikoze umenga n'ibintu byikoze nibaza ko icyo umugwi severe wakoze hanyuma inama nshingamateka nayo ikayunganira ikabyemeza ni igikorwa cyiza cyane kuko burya abakorewe ibibi barababaye iyo habyize ababikoze nabo babyemeye bagasaba ikigongwe bagahumuriza abakorewe amabi nibaza ko nacyo ari ikintu cyofasha kugira ngo ibyo bintu bose bumve ko ari bibi tubyiyamirize hanyuma abantu babane mu mahoro nicyo gikuru cy'uko abantu bubana bakabana neza ibyo bintu ntibizosubire ntazogira uburota asubira kwisiza gukora ibyo bintu nibaza ko byofasha igihugu cyane ijambo ni ryiza nibyo abarundi benshi twifuza ko twubana mu mahoro nibaza ko atanu umwe yovuga ko iryo jambo ridahumuriza.
Ambasaderi Fred Ngoga gateretse muri aho
turaho murakoze kudutumira Fredi.
Yego ndabona ku ivyuma vyatugoye mu ntanga ariko mwashoboye kubashika ni vyiza cane gose reka namwe mu gice mutubwiye bwa mbere na mbere kuri iryo jambo ryashikije n'uko igihugu avuga ko atabwoko bwishe mu Burundi muri ubwo bwicanyi bavuga bwabaye mu gihembwe kimwe n'amajana cumi na mirongo irindwi na kabiri akaba yavuze kandi ko n'ababukozi reka bageze mu zabukuru hanyuma mu kanya turabasaba mutubwire n'icyo muvuga kuri iyo raporo doga ku ijambo.
Ego icyambere nagomba kuvuga ni ugushimira umukuru w'igihugu cyacu Sebarundi kuko n'ukuri yavuze ijambo rihumuriza abarundi bose kandi nka Sebarundi nibyo twari tumwitetse ko ikindi nuvuga gihambaye ni uko tugomba kumenya ukuri kugira ngo twiyubake ntimugabo twihore twiyubake kandi tumenye yuko hari ibintu ari kizira. Ikindi nacyo no gomba kuvuga mu gukangura nuko nta mujya n'imijyango mike mu Burundi nzi n'imijyango mike itabuze mu bwimo bagiye baba mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero kuri cyonye twe turakenguruka cyane gose kujya mu bashyikirije. Hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga nuko hariho mu gushaka kukuri hariho n'abantu bakoze ikiza cyane gose batabaye abantu. Nuko sindaheza gusoma raporo neza na neza mugabo ndazi yuko hariho nk'abantu bakigije abandi bakabatabara abo bantu b'intwari naduka twe kuzimenya kugira ngo turabe tuhigire n'ubuntu. Hanyuma agatima kakave mu bantu mugabo mu by'ukuri nk'uko abandi bose bagira babivuga dushaka kumenya ukuri kugira ngo ntitwihore mugabo kugira ngo dutere imbere tubishyire inyuma. Uko babita kose abantu barapfuye abantu barababaye kandi icyo ni ikintu tugomba kwemera gihambaye. Mugabo icyarimo nagomba kuvuga nuko mu gusevere turaheza gukora akazi kayo. Iyi ni intambwe imwe mugabo bazokomeza bakora kugira ngo tumenye ubwicanyi bagiye bara mu gihugu cyacu kugira ngo ntihagire bibaza bati bavugiye bari gusa mukaje bavugiye abandi kuko nkuko mubizi hagiye hari ubwicanyi bwinshi mu gihugu cyacu. Mugabo reka tumenye ukuri hano nkuko ambasaderi Bwana yabivuze ababikoze bakiriho basaba ikigongwe hanyuma twubaka igihugu cyacu. Ubundi uno munsi ndakubwije ukuri abajene benshi uri kurabumviriza barakubwira bati ego me kahise turagomba kukamenya mugabo ntikubaka kazoza. Icyo twamenya gusa ni uko igihambaye ni uko turafite tura Abarundi imbere y'uko tuba abahutu batutsi cyangwa abatwa tura Abarundi kandi dushaka kuba mu gihugu cyacu.
Ego me ambasaderi izizorumbaye haga Fredo Ngwagateretse aravuze ikintu gihambaye cyane rwose ko hariho n'abantu bakoze bagize uruhara rukomeye cyane rwose mu guhisha abandi mu kunyegeza abandi no mu gukiza abandi bari kubashaka kwicwa mu 1972 ku mpande zose. Abo bantu kubwanyu barakwiye gashimwe.
Barakwiye cyane kuko urumva bakoze igikorwa cy'ubutwari kandi mu by'ukuri nabonye yuko uyu mugwi severe nk'uko bagiye babishyikiriza urabona yuko baratohoza bakimbika gushika hasi gushika ku mutumba nyine no mu babanyi b'abantu bapfuye nibo bagenda babavuga bati naka niwe yanyegeje naka cyangwa uwarokotse bariko baramubona ngo bamwice akavuga ati jyewe narokotse kubera naka. Rero ubwo rutonde rw'abantu babaye intwari bagakiza bagenzi babo bagakiza Abarundi bene babo ntibagiye muri ayo mohe yuko bokwica badasanga ubwoko ndazi yuko babafise urutonde kandi babazi nibaza yuko hari icyo babatekamirije kuko nk'uko ambasaderi Fred abivuze igikorwa cya severe ntikirahera mugabo mwe nabo ni intwari kujya kwa babihome arabiguza abandi kuko nabo niyo babimenya yuko banyegeje abo bariko barahiga bari kubicira hamwe urumva bari basa nuko bahabye ubugingo bwabo kubwira abakiza ubw'abandi. Ibyo nabigiye na iryo jambo rero nyine icyubahiro ku izuba yavuze ati Abarundi ntibamenye neza yuko atabwoko bwishe ahubwo hishe intwaro mbi urumva yuko rero bica byemezwa birashingiza intahe nuko hari Abarundi bakinguye bagenzi babo badasangiye ubwoko kubwira ntibapfe. Icyo rero nibaza yuko uyu mugwi severe uzotanga icegeranyo ca byose neza nibaza yuko hari ico leta canke Abarundi bazohava biyumvira gukorera abo bantu b'intwari bakoze muri ivyo kuko biratera intege no kuri urunganwe ruriho ubu abantu bakamenya yuko umuntu atozira icaha atakoze canke ngo ashigikire icaha nuko categuwe n'abantu b'iwabo abantu bakamenya kurwanya ikibi aho biturutse hose. Ikintu cyiza cyane ndibaza yuko rero nibyo bamaze kumenyekana ntihabura ababiri imisaya ko batabikoze nk'uko abandi babikoze ariko imbere y'amaso y'Abarundi ni intwari nk'uko babivuze bibaze ko bakuye imidari bagaheza bakabwirwa yuko bagize neza
bakabashimira ku mugaragaro. Radio Hijwi ry'Amerika isanganyira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda turafise munywanyi w'iradio yacu Marius Kwizera. Muraho Marius, muratwumva? Marie Squeeze ya Matumba. Ndabona telefone yiwe. Ndabona telefone yiwe itari kurakora neza ariko reka tugaruke kwa ambassador Edouard Bizimana. Nashaka mutubwire ambassador Edouard Bizimana kubganye kugira ngo abarundi bahindure bavuze ko igihe haba ubwicanyi uko hari intwaro mbi ariko kugira ngo ico cyumviro ntikize gisubire mu mitwe y'umurundi numwe kubganyu inzira abarundi bofata muri iki gihe nkiri
nibaza yuko ico cyuma ivyo bintu bidasubira nuko abandi babivuze nuko abarundi bose tumenya ivyabaye hanyuma nababikoze bakamenyekana hanyuma bakabumvisha yuko ibyo bakoze bidakorwa ata kamaro byabamariye byamariye igihugu uretse kubishyira mu maganya no mu marira hanyuma yuko abantu cyane cyane bakumva ko twese tugomba kubana mu gihugu cyacu ibindi nabyo ngira ngo ibindi byokorwa nibaza ko biriko birakorwa byaranakozwe mbere kuko tusubiye mu mategeko mpuzamakungu araba icaha ihonyabwoko hari itegeko mpuzamakungu rya 1948 convention pour la protection la prévention du génocide donc abantu bagaca bafatiye kuri ibyo bagashyiraho amategeko abuza yuko ibyo bintu bitosubira amategeko azitira kuba ibyo bintu ntibibe hanyuma hakaba ibintu byose bituma icyo cyaha kitosubira kuvurwa kandi mu Burundi nibaza ko bariko barabikora turabye ijya ntuzi hari urwego bashyize kujya observatoire bashyizeho yo gukinga ihonyabwoko ija muri iyo ntumbero y'iryo tegeko mpuzamakungu nibaza ko rero hanyuma nibaza kandi nuko bonaraba mbere n'ibyatumye icyo cyaha kiba icyo gikorwa kibi kiba kugira ngo abantu babigendere ko ntibakore amakosa abandi bakoze nibaza ko byobafasha nibaza ko ari ikibazo kigoye cyane gisaba inyishu nini ya gosi irondere kure ihanitse mugabo nibaza umuntu aciye ku mayange ko muri ivyo mvuze bikeyi harimo ivyo fasha simvuze ko ari byose mugabo harimo ivyo fasha
Fred Ngogaga teretse kuva urundi kironka zo kwikukira harabaye ubwicanyi butandukanye mu myaka itandukanye hanyuma hakaba ari abantu bavuga ko kugira ngo izo zose bikabigwe mu ziro abarundi bakwiye guhindura ingendo eka ntibabone umurundi bakamubonamo ubwoko cyane bakamubonamo intara hariho n'abavuga ko hakwiye kuba ikintu gikomeye cyane rwose mu Cyongereza Fred bita bavuga ati paradigm shift kubwanyu ho ko guki kugira ngo abarundi bavavanure ni umutima wo ku eka urwanko n'ubwicanyi
murakoze cyane ku mijambo naguma ndunganire kwanza abazere bizimana niba dukicinca mbere aho bihera byose bihera mu mijyango imuhira indero duha abana bacu inyene twigisha abana bacu icyo bari urumva hajya none nk'ubu urashobora kubona nk'umwana yabutse nko mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda n'umunani tuvuge ukumva reka ibintu byabo sinaba tuvuze reka ibintu by'abyicaye rwabaye kera ukavuga uti uyu mwana arikuye hehe ni ukuvuga yuko hajya ababyeyi mu rugo inyene bigisha abana babo niho hantu hambere tugomba guhera kuko hajya anye umwana umwigishije urwanko ararutwara muri sosiyete hanyuma akaguma abandaye ikindi nagomba kuvuga nacyo gihambaye mu minsi iheze twarumvise abantu bajya ku marezo sosiyo bavuta nuzeya bajya ku marezo sosiyo ku mawatsapu bavuga ibintu biteye ubwoba bavuga ngo abamenge bavuga ibintu bidashobotse kandi mu mpande zose tugomba rero no kwiga mu Burundi kuza turahana iyo umuntu avuga ibintu bitubaka ibintu biturira kuko abo bantu baruzuye baragenda ngaho bakicara mu masaro yabo bakavuga ibintu bivuga ukubwoko bumwe ari bubi ubundi ari bwo gufuta mugabo ntagire igikorwa rero nibaza yuko nabo bantu bagira bari muri observatoire nabo nyine barakwiye gukora cyane rwose hanyuma ahandi naho hahambaye ni ku ishuri kwishuri tukigisha abana bacu icyari cyo ku Murundi. Kera ndibuka twa dusise kuri ya civile. Ndi ku kihari mu mashuri no munsi. Mugabe naho nyine tukabigisha yuko imbere y'ukuba icyari cyo cyose twikwanza barundi. Nico gihambaye ku Murundi. Hanyuma iko bita byose. Ibyo rero nyoza yuko ari ibintu byokorwa mu muryango duhere mu masami kwigisha abana bacu yuko nta muntu mubi abaho ku yuko ikirema cy'Imana ngomba gusonerwa igira kabiri kwiga guhana hambira gatatu naho mu mashuri. Kera naho arankunda dutsonda ku idarapo kuko naho arumva kuko irendera ry'uko rikorera duga narumva akanyamuneza ntangire mbize yuko nicyo kintu zozakana ambwi gucaca. Murakoze
ego murakoze Fred Ngoga gateretse nashaka tugaruke kwa ambassador izo mbayihaga. Hari abantu benshi bavuga ko ikanaho ico cegeranyo cyasohotse cy'ubwicanyi bwabaye mu 1922. Hariho ubundi bwicanyi buhambaye cyane rwose eka bwahitanye ubundi bwoko bw'abatutsi nta wovuga ko nkuko severe yabivuze ko igikorwa kibandanya ivyo bintu bizoteba bishike ko ikanubwo bwicanyi bwose bwabaye bihwezwe. Nashaka mutubwire kubwanyu mbona aho kurikira iki habaye bwicanyi bwinshi mu Burundi muri teze ko igikorwa nk'ico kizotangura vuba.
Bo murakoze cyane. Ego nkuko abarundi bose babizi murabona ko twafite amatariki adasanzwe kama twibuka yuko habaye ibara mu gihugu ariko umubwiye kubiraba ni ka kageso nyene kataba kaheze ugasanga na kabuto kabi kagiye karakura ibyo bintu by'amacakuri ugasanga birabandanije rero ubiravye ibyaraye 2022 ukagenda urabe byakurikiye no 1993 n'ahandi warabona yuko bigenda bihererekanwa mugabo ugasanga n'abantu basa n'uko ari bamwe mugabo bakabizizamo abantu ye nibaza yuko rero ikintu gihambaye nuko burya icaha cya kabiri nk'igifuti cya mbere nibaza yuko ibyabaye gushika uno munsi tugeze mu kindi gice mu kindi kiringo cyo kumenya ukuri ko byabaye byose. Iyo nibaza yuko abarundi yuko bokwizera umugwi washyizeho na leta y'u Burundi severe ukabandanya akazi kawo abarundi bose bakamenya ukuri kw'ibyabaye mugabo urabona ko bahereye hariya 2022 ababivuga rero bagashyira bavuga ngo n'inyuma yabo harabaye ibindi numva ntibari guhera inyuma badatanguye hambere. Ikintu cya mbere ni uhanura abantu bokwirinda iki kintu cyabonetse ngaha mu gihugu cyacu cyerekeyeho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu abantu bareke kugifite nako bongera bavuga imvugo yo gutoneka abantu babuze kuko ibyo babyita gushinyagura mu Kirundi. Iyo umuntu yabuze nubwo w'umwanka hariho ukuntu bitwara imbere yiwe rero nkabona yuko abantu borindira ibintu biri ko biraba ukuri kugaragara bakakwemera hanyuma bakazorindira ibyo Seveni bandanye ikora nabyimaze kugaragara tugaheza tukabona by'ukuri nyine byagiye biyagenda umuntu wese akemanga icyo yakoze nimba ari yarabaye muri ibyo bibi byakozwe agaheza agasaba imbabazi kuko nicyo abarundi bamuronderera ko hanyuma akirinda kongera kuzoba ni ukuvuga bagaheza bakiha intumbero bakarahira bakareba yuko icyo kintu kitazosubira mu gihugu. Kandi mu by'ukuri ndiko ndabiraba jewe ndi mu Burundi ni ukuri uraba intumbero ya leta ifite ukaraba amajyama ashirwanye cyo mu kuri igihugu ukaraba intumwa ziwe aho duciye mu gihugu hose ibyo bavuga baravuga bati akabaye karabaye mugabo twirinde ntidusubize amaso inyuma ngo tuvuge gukora amakosa nk'abantu bakoze. Rero nagomba yuko leta kugira idufashe narumvise na Februari yarabisabye yoraba igashyiraho itegeko ryihaniza abantu gushinyagurira abantu babuze yaba babuze mu 2022 yaba babuze mu bibingo bitiriko biratohozwamo abantu basomere icyo kintu babona ahubwo yuko ibara ryaguye mu gihugu hanyuma bagitinye kuko babandanye babifite natako birimo bibyara bya bindi kumenga nta cyabaye umenga abantu bapfuye nta kibazo kihari kandi cyarabaye. Rero birababaza abantu ku mutima mu gihe abantu boguma babashinyaguye bavuga yuko ibyo Severi yavuze atari byo kandi ibigaragara biri ngaho ibisigarira by'amamiliyoni y'abantu biri ngaho bitarafunga mu bifuwa n'iteka twovuga yuko abarundi tukiri mu gihe cyo kugandara turagandaye
Yero muri ico gihe rero abanye politike cyangwa abandi bavuga ku bindi bintu biyubare kuko leta nayo twagoma no kwisaba yuko bizoheze gashinga umunsi cyangwa ikiringo cy'uko ababuze bo kuba abantu babo iteka leta ikabishyira mu buryo hanyuma hakaba igihe cyo guhora nimba ari ukubibuka cyangwa iki kubwira umunsi ube kirazira mu gihugu bantu bavuga bati imoso ibintu byabaye ntibigasubire nk'uko Fred yari abivuze abantu banabibwira abana bati ibyabaye mu gihugu ni ishyano nimuzobije ko mukundane mugendane mugabo mwirinda yuko musubiza amaso inyuma murakoze
urukundo ni ikintu gihambaye cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika samyanira i Washington ndetse mu kirere mu Kinyarwanda turi kumwe na Norbert Ndikumana mwiriwe neza
alo
mwiriwe neza Ndikumana muri hehe muri hehe
ndi Bujumbura
yego murafite ikibazo mubaza abashitsi turi kumwe abatumire turi ko tuvuga cyane cyane ku raporo y'umurwi severe ivuga ko ubwishanyi bwabaye mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri mu Burundi ari ho nyabwoko tuvuga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
ahanini icyo kibazo ahubwo je n'intererano y'iwanje
yego
abarundi twa dukwiye gupfukama tugasaba ikigongo imbabazi kuko ibintu byabaye birateye n'isoni babye bajya abantu bishwe atacu babwira babye ko bavutse birateye n'isoni turakwiye gufata kandi tugasaba imbabazi kuko birateye n'isoni ntaworeka kuvuga ko atariho nyabwoko kuko n'ababikoze bo nyine bamwe baracyahari barabyemerera ibyo bakoze ahubwo dukwiye gushyigikira ujya mu gisederi na leta y'Uburundi bariko badushirira kuri ahabona
murakoze na Robert Ndikumana reka tugaruke kwa ambasade wa Fred Ngoga gateretse ndabona mwari musakanye gato ariko mushobora kugenda mwishuye iki kibazo cishuwe nabandi ku byerekeye bwicanyi bwabaye mu bindi bihe Fred mubona aho kurikira iki nama
murakoze cyane Fred igihe kimwe bibaza gihambaye abarundi twadukiye kwemera nuko nta murundi navuze nkitangura nti n'imiryango mike nzi mu Burundi itabuze n'abantu bari ngahari tuko turaganira rwose bose barafite umuntu babuze mu rwimo rwa sanduze cyangwa mirongo irindwi na kabiri rwimo rw'ibyakurikiye tukamenya yuko umugani w'uyu muntu yarahije kuvuga dusaba imbabazi tuje ku mavi igihambaye ni uko tumenya yuko abarundi twarakoze ishano hanyuma dufate tuhigireho isomo hama twigishe urukundo abana bacu hama kuba tugire cyacu mugabo ikintu nagomba guhanura kandi gihambaye kugira ngo abantu ntibazocanemo siko turondera ukuri kutwubaka ikintu nagomba guhanura nagomba gusaba uyu mugabo wa severe ukuntu bashyikiriza idatowe ibyo bita communication bagire communication bayirabe neza bayisuzume kugira ngo ntihabone umenga bariko baronderera ukuri gusa bamwe abandi bariko baronderera ukuri kuko ako n'akanenge nabonye kandi twarabiganiriye na bamwe muri bo ndababwira nti ndazi yuko muri kumurondera ukuri mugabo muragaba ntimuzobwire nk'uko umenga muba mukumuronderera gusa ukuri bamwe abandi mukora murabaronderera ukuri kuko igihugu cyacu nibaza yuko gikeneye kumenya ukuri nyine byagenze kandi tukamenya ishyano ryakozwe nk'uko busa ariko barabivuga hanyuma tukabisezera burundu ni ukuri turakwiye kujya ku mazi njye ndakubwiza ukuri gafedi nkiye numvise umugani wa ambasaderi mbayaga nkiye numvise abantu batemera ishyano ryakozwe muri irindwi na kabiri birambabaza cyane rwose kuko mvuga nti utemeye ko ishyano ryakozwe muri irindwi na kabiri wewe gukomera gute ko ayandi mashyano atakorewe urabye nk'uno munsi ngira ndabivuge ngaha hanyuma nari nda ku rusoke kenshi hari abavuga bati harabaye jenoside y'abatutsi wagenda kubabwira uti harabaye jenoside y'abahutu ntibabyemere abandi bakavuga ati harabaye jenoside y'abahutu wabaze uti harabaye jenoside y'abatutsi ati ntibabyemere bagacyagomba kubyitira ukundi ukamenya nta bantu bapfuye ukamenya nta bantu bishwe n'abagomba kubakingira urumva ako kazi k'agatima kabi niko tugomba kuvamo tukamenya yuko twakoze amabi nk'abarundi tukahigira hama tukubaka tugatera imbere nibyo rero nashaka kubashikiriza
murakoze ambasaderi Fred Ngoga gateretse ambasaderi Edouard Bizimana namwe kuri icyo cyumviro gishyikirizwa n'abarundi batari bake ko n'ubwicanyi bwabaye ahandi bukwiye bonyine gushyirwa habona ni cyumviro kandi ni umugambi Severe watangaje kuzobandanya mwebwe mubivuga kwiki
yego murakoze cyane nagomba mbanze mvuge yuko twokumvikana neza kuko turazi iby'amategeko mpuzamakungu avuga ku bijanye na nihonyabwoko amategeko yo y'ibihugu avuga kuri ico caha no kuvuga yuko ubwicanyi bwose bibwitwa ihonya bwoko ico tucumvikane ko kuvuga rero yuko hari ibyabaye 72 bindi 93 uko byose bishobora kuba ari bimwe iyo jewe sinibaza ko twobifata gutyo kuko ibyabaye bamaze kugira gutohoza byo 72 93 birabonekaho nta gushidikanya ni ihonya bwoko ryarabaye turaje ingene isigurwa mu mategeko mpuzamakungu mu mategeko y'igihugu ibyo byarabayeho nta guharira na gatoya hanyuma ibindi nabyo byabaye mu nyuma turindire mu gwicaje nabo ubandanye ukore icyo uzoshikiriza tuzocumva hanyuma babuze bati byagenze gutya bazoba bafise ibyemezo ngira ngo abarundi bazogira icyo babivuzeko igikuru rero ni uko abantu ubwicanyi butobanda butosubira kugira ngo igihugu gitekane hama twubake igihugu cyacu kuko urumva igihe tuguma turyana turwana twicana igihugu gitera gisubira inyuma hanyuma tuzogitabagura nta uzoza kucubaka nicyo nashaka kuvuga kuri ibyo mugabo abantu bashidikanye 72 iyo niho nyabwoko abantu bariko barabiharira nabo mu bisanzwe niho batuma abantu bagira imitima mubi kuko umengo bariko barabishina ko umengo ntacabaye umengo n'ejo busubira n'ukuri icyo kintu abantu barakwiye kuciyubara cyane rwose
reka tugaruke kwa ambasaderi Isidore Mbayihaga mwavuze ko kenshi na kenshi iyo abanyagihugu bacanye mwubacicana ku bwinshi biba biva ku butegetsi bubi ikintu eka ubutumwa mwuhanka abatetsi muri iki gihe haba mukuru w'igihugu canke haba abafasha biwe eka ku nzego zose gushika ku batetsi bato bato ku mitumba ubutumwa mwutanga ni nk'ubu
ubutumwa twotanga basa nuko bamaze kubyiha bo nyine kuko murabona yuko kuri ko kuri kurasero kiriko biraba barafise umutima nyene wuko bobwira aragisigaye yuko mu by'ukuri ibyo barajyaguye turasubira kugwa abantu bonye bana bagafatana mu nda umuntu akamenya ko atari bana akabamwiciye ahubwo ari ubutegetsi buri bwari buhari icyo gihe abantu bakumva yuko naka atokwambara isura y'umunyakibi cyangwa y'umwicanyi mu cyaha atakoze ibyo rero twabasaba yuko mubibandanya cyane hanyuma bakayigisha abantu kuva hasi ku mitumba gushika hejuru hanyuma ikindi nacyo n'abanyepolitike bo nyine cyane cyane abo mpanumva bo yuko usanga bavuga muri opposition bakaraba bakiyopoza mu bindi byose by'amaprogramme y'igihugu mugabo n'ikintu cyerekeye amaraso y'abarundi ya FFC iyo nyabwoko y'ubwoko bw'abahutu byabaye bakirinda kugira ngo ntibavuge imvugo idasa n'iyo turiko turumva na indongozi dufise kandi dushyigikiye iki kibazo kikaba icy'abarundi bose cya kabiri nuko boraba yuko abarundi bogira igihe leta ikabafasha kuko genda nguma mvuga umuntu yabuze umuntu kuva muri iriya myaka akaba atari yigera amenya ibyo ari byo ashobora kuba atazi n'uko yapfuye ngo yavuga ati yarahunze sinzi iyo yagiye ni ikintu gishasha kiba kimukoze ku mutima baba bakeneye kugira baronke umwanya w'uko bogandara barire bareke mugabo tukabona yuko nk'uko uwo mwambasaderi tubeho turavuga bibuze ni ukuri ibi bintu kubifata ukabivuga utari ko kandi ukuri kugaragara biba bisa n'ukuri kurongera komora igikomere cyane ko kiyakira ku mitima y'abantu babuze abantu birinde bareke iyo nyabwoko ryarabaye biragaragara kuko ibintu biraboneka n'ibintu bigaragara n'umwana abona
yego masogona make tukiri kumwe n'ambasaderi wa Nizoro Mbayihaga akayama umwotera abarundi nako muri rusange naka kugira ngo eka bunge ubumwe batsimbataze amahoro umutekano n'iterambere mu kanya gato cy'icangozi amasogonda 30
ego me akamo notera bene wacu babarundi nuko akanshi twokwakiriho kabaye hanyuma tukigaya nkuko igihe telefoni yabuze abarundi bose tukumva yuko twomaramaye kubera icyo kintu cyabaye mugabo cyane cyane ababikoze n'ubu jewe ndazi yuko nabone badashobora gukira ku mutima mu gihe batatuye bavuge bati tubabarire twe twishe hanyuma basabe ikigongo barundi
nukuri jeni ya kwa hivu kono mdachadi ite jawadu wa kili ho nilema angi ichi wa kwa zoku wa ikoza warundi wa mbuna kandu wa mbuna yuko alwa inyudu hukuru wadume wali wa kili ho wali chogile wa jie mezo wa kati nakana nakana wa wali mbele jeni wa zayu kwa labu bega mboheza wa kabde manga tukarezi choki tukakibako tukarali mbele tukuwa kumurundi mbudila njene akukanenga nukui nubana ino ibyabaye byarabaye no kubyakira nta kundi bikatubera isomo tukabihagaraho tukigisha tukubaka kazoza
yego madame ambassadeur Fred Ngoga gatetse musozera akamumutira abatetsi kuva hejuru gushika ku batetsi ku mutumba Fred Ngoga ndona Fred Ngoga atari hari le kari ko tu nico kibazo kibaze ambassadeur Edouard Bizimana ambassadeur Edouard Bizimana akamumutse abarundi abatetsi kuba ku mukuru w'igihugu gushaka ku batetsi akabashikanaje ka abatetsi bo mu ntara ku mitumba kugira ngo abarundi bafatane mu nda ba ikabatsimbataze umwe n'amahoro akamuwatera naka dugo kujamba
yego murakoze cyane nibaza yuko ibi nibaza ko icyo kibazo gifatiye kuri buri twari ko turavuga no kuvuga yuko kugira ngo irishano ryabaye ntizosubire nibaza ko abategetsi n'abanyagihugu bose twese hamwe twokumba yuko byabaye ari bibi bitosubira hanyuma ngaruke kuri iki kuri ki ambassadeur Idora avuze ababikoze bakaboneka bakeye kuko jewe nibuka ko harumu faso ni yafukamye imbere y'abantu arasaba ikigongo asaba ikigongwe mushinga ntawe wiwe ati kubibi byo yarakoze byose nibaza ko nabandi bo kubahuka simvuze ko yavuze muri ibyo mugabo na karoro yatanze kuburyo yuko abantu babikoze bavuga bati twebwe no kuri twarakoze ibara turasaba ikigongwe turavyemeye kugira ngo abantu ahandi ho twoca tugumumengo ni kintu cabaye hantu mu kirere cyakozwe nibintu bivuye ahandi atari abantu icyo kintu nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane iyo ntambwe rero nitwayishika ko imitima izohumura ivuga iti kumbure ngira ngo n'abandi barumvise yuko ababikoze ari bibi batosubira hanyuma nibaza ikindi cyobana gikorwa nuko hoba abandanya amajambo nyene nk'ayo mukuru w'igihugu yavuze yo guhumuriza abantu yo kubanywanisha kugira ngo bose basenyere ku mugozi umwe birinde icyo cyose cyoza kibacanishamwo basangira kabisi n'agahiye hanyuma twubake igihugu cyacu
akamumotera abarundi muri rusange kuri icyo kibazo cyo gutsimbataza amahoro n'umutekano reka n'ubumwe
yego nuko nabo nyene abarundi nabivuze ko twese twoja hamwe tukubaka igihugu hamwe tukirinda icyo cyose cyoza kiducanishamwo uko ari abahutu ari abatutsi ari abatwa ari n'abandi twese igihugu cyacu turagisangiye nta n'umwe azovuga ngo mwebwe si iciwanyu ngo tukivemo abandi ngo ni iciwacu gusa twese turagisangiye kandi ntekereza kugiteza imbere kuko nitwabananje gusambagura hariho abandi bashobora kucakira bakakigira neza kuko burya nk'uko hariyo umutama ahora akunda kuvuga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko cera hari abandi babona ko igihugu cacu ari igihugu gikwiye gukingirwa gifite ibintu byinshi natwe tukaguma tugifite nako tugitabagura kuko ejo nitwo bizogora nta munyamahanga tuza kubakira nibaza rero yuko igihe abarundi twaba twumvikana atavyo atanjyane z'amoko zihari atankeka igihugu cyacu tugeze imbere kamera nk'ibindi
ambassadeur Isidore Mbayihaga akajambo ka nyuma hasigaye umunota umwe
akajambo ka nyuma nuko twotera intege leta y'Uburundi ku bintu biki yakora kuko ibiki bihagararamo neza cyane muri iki kibazo cyavutse cyo kumenya ukuri kandi mu by'ukuri twaraba tugashyigikira twese ibiriko birakorwa n'ujya mu Bisevere ukuri kose ukamenyekana hanyuma abarundi bagaheza bakaraba imbere muri urugamba nyen'icyubahiro birimo umukuru w'igihugu kuvuga ati ndi komanda wo kurwanya ubukene twese tuje imbere ya inyuma yiwe tumushigikire tugwanye ubukene twibagire ibyo bya moko ntako nta nyungu byaduhaye
akanya katujanye
bubakwe bagombe bati harabaye abagabo mu gihe kinga nuko bararengera ibyabaye
ndagushimiye ambassadeur Isidore Mbayihaga ndagushimiye nawe ambassadeur Bizimana Edouard ndagushimiye nawe ambassadeur Fred Ngoga Gatete turashimiye kandi na banywanyi b'iradio Ijwi rya Amerika bateze amatwi ikiganiro twagize ingwane z'ivyuma mu ntango reka n'abatashoboye kuboneka ambasaderi wa Gamadiye Ndabizoniye nabo nyene bashaka kuba bagize ingorane twashaka kubashimira mwese rero mu mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.